iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Isanga. Mwumva iminsi yose saa 10 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oyane Tanga Ishaka. Ku munsi wa mbere tuganira ku bibazo bya politiki. Umuhuza mu matati y'Abarundi yari yatangaje ko mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka uzorangira hamaze kuboneka amasezerano hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo, ariko siko byagenze. Ni giki cyabitumye, ni giki kigiye gukurikira mu kubandanya kugerageza gutorera umuti ibibazo bihanze igihugu cy'u Burundi. Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri Isanga. Ndabahaye ikaze mwese. Turabararitse muterere ibibazo n'ivyumviro. Nimero yacu ni 1-202-441-9931. Mwese muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika samiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kaze mwese mu kiganiro muri Isanga. Muri kumwe na Oriane Tanga Ishaka. Umuhuza mu matati y'Abarundi yari yatangaje ko mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka w'2017 kuzorangira hamaze kuboneka amasezerano hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo, ariko siko vyagenze. Ni giki catumye ivyo Umuhuza Benjamin Mukapa yatangaje bitaba? Ni giki kigiye kubandanya gukogwa mu kugerageza gutorera umuti ibibazo bihanze igihugu cy'u Burundi? Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Tubanze dutega amatwi inkuru mugenzi wacu Pierre Claverne y'inkuru yarusha muri Tanzania yadushikirije ku munsi wa gatandatu kubijanye n'ibi biganiro.
Hari mu kwezi kwa kabiri uno mwaka w'2017 aho Umuhuza Matati y'Abarundi Benjamin Mukapa yatangaje cese ku kwezi kwa gatandatu kwaraye kurangiye kuri uyu wa gatanu kwari guhera habonetse amasezerano yo kugarukana amahoro uwo yahoze atwara igihugu cya Tanzania. Yabivuze ariko aratanguza cese igice cya gatatu c'imibonano ihuza impande zegwa na Matati yarusha muri Tanzania. Uwo mutama w'imyaka 79 yavuze ko Abarundi bakwiye kuronka gahengwe maze bakijukira ibikorwa by'iterambere. Yamenyesheje ko ivyo bibwirizwa guca mu masezerano atawe ku mukono n'impande zose zegwa na Matati yadutse kuva mu mwaka w'2015 aho umukuru w'igihugu ahari yatangaza ko agiye gusubira kwitoza. Abariko barabwirwa ayo majambo barayashimye, mbere bamwe muri bo nk'uwahoze atwara Burundi Sylvestre Ntibantunganya yabwiye Ijwi rya Amerika kw'iyo sango ari yakure, yifuje ko ubwo nyene bari kuva yarusha bakuyeho intambamye zose.
Ahubwo je nogira nti amahoro mu Burundi, ugutekanirwa ku Burundi wese ahari ubu nyene, ari abo muri leta, ari abari mu migambwe ivuga iti ntituvuga rwe na leta batizo kugira kigoro kankenegwa kugira bishure titoda amahoro bayabona ubunyene. Ese nk'ubu ahubwo hogira ngo ndafata ingingo nk'ubu nyene abarundi akazavubarari mu kibe bose ngira ngo umuntu bo muhezagira.
Mu gihe cyo sango yarangiye kuri uyu wa gatano atamasezerano araboneka, ibiro byo muhoza mu matati y'Abarundi byatangaje ko habayemwo utugorane. Gusa ivyo biro ntivyashatse kudoma ku rutoki kuri izo ntambamye. Leta y'u Burundi yifuza ko Umuhuza nyabuna yoshikiriza ibyo yashitse ko mu kirengo cy'umwaka wose amaze. Umushikiranganji w'intoro ya gati mu gihugu yabishikirije ku munsi wa gatatu w'iyindwi imbere y'abashingamateka.
Nigisabwa ruko Umuhuza azana ibyo amaze gukura mu biganiro byarusha byunganire ibyo abantu bashikirije ngaha na cyane cyane ko mubizi ko numuhuza ubwiwe yashikirije yuko azoheraheza azosozera ibiganiro mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka uru kwezi kwa gatandatu murabona utugeze ntacyo tuma ubwiwe nyene yo kwivuguruza ahagomba kuje inyuma ikiringo we nyene yatanze ubwiwe
imbere yuko ico kiringo umuhuza yari yihaye kirangira Mukapa yarakiriye intumwa zeserukira leta n'abatavuga rumwe nayo ubuserukira igihugu cy'u Burundi muri Tanzania yakiriwe ku munsi wa kane w'igendwi ambassadeur Gervais abayeho na byinshi yashimye kubwira ijwi rya Amerika kuko ngo wari umubonano we mwibanga gusa yemeye ko baganiriye ibyerekeye politike y'u Burundi muri rusangi imbere yaho umuhuza yari yaheruka kwakira abaserukira urunani SNRD rutavuga rumwe na leta nkuko Charles Nditije atwara urwo runani yabishikirije bari bafise ubutumwa bwo kubaza kwiyosango yo kurangiza ibiganiro izo kubahirizwa
cya kabiri twamushikirije twavuze tuti ibiganiro ntibiratera intambwe kawavuze yuko mu kwezi kwa gatandatu amasezerano azoba yabonetse twatira ku mukono ayo masezerano azoba yavuye mu biganiro biri hagati yande nande yashitse kuki ko gushika no munsi atakintu akimwe kirakana yuko kandi kwa tutarumvikana nivyo tuzoganira ningera tuzobigenza n'abazotumirwa baribo nikuvuga rero nta masezerano karaboneka ejo mu gitondo
mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko iheruka kuba umuhuza yarashikirije icegeranyo caho agejeje ibikorwa Benjamin Mukapa yasabye ko yoshegikirwa bihagije mu gikorwa arimo mu ntambamyi yashikirije harimo ko impande zose zitaremera kwicarana ku meza y'ibiganiro kugira ngo umuti uboneke yemeje ko iyo hadasevye leta hasiba abatavuga rumwe nayo hafi imyaka ibiri iraheze akarere gatoya umuhuza n'umufasha wiwe ariko gushika nubu haracakogwa imibonano ku mpande zegwa n'amatate kugira ngo bazotangure ibiganiro nyezina Pierre Clavier Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
yakoze mugenzi wacu Pierre Clavier Niyonkuru yarusha mu mpera zindwi heze yadushikije iyo nkuru kuri iki kibazo rero turufise abatumire babiri ku ruhande rwa leta y'u Burundi twatumiye ushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu baserukirwa n'umushinkantahe Terence Ntahiraja umunganizi umushikiranganje ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta twatumiye umushinkantahe Leonce Ngendakumana aserukira umugambwe Sahwanya Frodebu umushinkantahe Ngendakumana aserukira kandi inani z'abatavuga rumwe na leta ADC Kibiri na SNRD mu gihugu cy'u Burundi mpereye ku mushinkantahe Terence Ntahiraja twongeye kubashimira tubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi muri sanga
ego namutara mukije kandi mari neza kudutumira mu kiganiro cy'ikiganiro z'abarundi
ego namwe mushinga na Leonce Ngendakumana serukira imigwi itavuga rumwe na leta subwa mbere mu kiganiro muri sanga twongeye kubashimira tubaha ikaze kandi
mwakuze kuntumira kandi mukantumira yewe mugabo ari umushinga n'ibindi bagati mu gihugu
Tuhere kuri mwebwe mushinga ntahe Terence Ntahiraja bisigura iki ko ukwezi kwa gatandatu kwaje kurarenga atamasezerano apfundiswe ku rwego rw'akarere bisigura iki ku mugambi wo gutorera inyishu ibibazo bihanze igihugu cy'u Burundi
murakoze cyane kuba icyo kibazo kubwe kubwacu ubwa mbere ho nyine kuba yo kwiganira bitateye intambwe twebwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi siko tubibona hari intambwe idasanzwe ibiganiro byashutse ko nkuko mubizi uyu muhuza yagiye arabonana n'abantu batandukanye ndetse aragendera n'igihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa Kigarama mu mwaka w'2016 araheza arashikiza n'ijambo rikomeye cyane aho yavuze ahagaze haba kubyerekeye inzego mu gihugu ibyerekeye ibindi byose ngire byogenda aho kuva ntabwo kuyabaye kuhanyugira kandi niwe kuri leta y'u Burundi bazi yuko abantu bari hanze ari bake cyane ubwenge bari mu gihugu hagati barangiye miliyoni 10 leta y'u Burundi murabizi yuko yahavuye iki jambo abarundi bo bene jambo muri demokarasi ku bimeze kugira ngo bashikize ibyumviro byabo bitandukanye kugira ngo bafukaho abagazi abenshi b'abarundi benshi nuvuga barenga 90% bahamaze kuvuga abaserukira abo baramaze gushikiza ibyumviro byabo biri muri raporo wa mugwi Sunday waheze gushikiza ariko kandi tuvuga ko ntambiriyo ahubwo dusaba yuko umuhuza w'abarundi nawe agiri yarusha iyo heza gasozera akazana ibyumviro byo bikunganira ya raporo umugwi washikiza ayo bantu n'umuje n'abarundi basoke barundi bose kandi benshi hanyuma kugira ngo maze ibyo biganiro bisozeke murumva ko tubivuga yuko bimeze abantu bose nabo nabaga baguhi ntumbero ibiganiro ibyo inyuranye abenshi bagomba kuyajya bindi bitaje magabanyama ita negotiation nuko barishije bonye ne majabo bavuze bazi ko bazi ko bagomba kujya mu yoto zifata kibanza azikiza kujaho mwari gusaba bagendeye umuhuza mu Seven cyo bundi bavuga yuko mbere na wa mu gutoza kuri kurikorera ngo uhagara ngo bita Seven n'ibindi byinshi mwarakurikiranye ingene mu byo bashikiza bavuga ngo babanza guhagarika eti hari hagiye tayifata kibanza kugira ngo yamagabanyama bayashike ku meza bayasangiye ivyo rero siko byari bimeze bayikiranije ibintu byabaye arushaki ya gihe n'ibiganiro byabo ndiye kubiraba ubu kwacu rero tuvuga tuti intambwe irakomeye yabaye ahubwo n'ibikubita gashi kugira ngo bahambye abandi maze kugira ngo ibiganiro bishyize kinini ibyo murabizi by'icyatsi imbere agira n'ingorane naho atagomba kubivuga urabizi ko hari abantu bagomba guhita ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi abo nabo hari imitahi barondera batarenga 34 ikibazo cahabaye nuko hari abantu bamwe bamwe bari babashyigikiye igihe baburabuza bohuza amatora y'2015 uhire bakavuga bati abo bataje tubikunda maze utungane gutiriza gukora kuko icatu n'ubundi bagira ingorane ha makuru kandi bindi nuko abantu bakoze ibi batigeze bahanwa ubu rero ukwiye guhindura icyo bita kaseromita muri Faransa no kuvuga yuko inkuzi kibi igahanwa
ego birumvikana mushinga
hanze tubaye ikaze nibaze n'abantu bari butungane nibaze basinde baza barundi hari ubutungane bukore hari mabigi bisoze gutuma neza mu mahoro nayo ubundi cyo kuvuga yuko hari ibindi bintu biri inyuma nibaza ko intaba imuhoze yagize yabaye aho yagombye kuvanga mukamuzi ishya nkuza bakungu oni bishije munabageje ubutekano hariho ingingo zibiri amajyana 2078 2079 avuga yuko ibiganiro bihuza abarundi atantu bizigijamwo no kuvuga ko
birumvikana mushinga
ego ariko rero akaba yarubahirijwe
birumvikana reka tubanze twiheze
kimaze yuko umunsi cyoheze kagena leza muri ubutumire murongo ariko cyo twibaza ati ari ntambwe irishimishije
urakoze cyane mushinga nahe ntahiraje birumvikana ko mushinga nahe mukapa amaze kurangura ibitari bicye ariko akaba kandi yari yanashikirije yuko mu kwezi kwa gatandatu hari kizoba cyapfundise nticabaye reka duhindukire tubaze mushinga nahe Lance ku rwego rw'abatavuga rumwe na leta mushinga nahe ngenda kumana kuri mwebwe bisigura iki ko atacabaye atamasezerano yapfundizwe nkuko mushinga nahe mukapa yari yavuze ko bizoba byabaye mu kwezi kwa gatandatu
bisigura yuko habaye ushaka guke bari ku butegetsi ibijumbura kuko ntibigeze bitaba ibyo biganiro bami bashikiriza amanani za nkayo wumva uyaserukiye ubushyirangane bw'inkoro hagati hagati ariko arashikiriza ibi biganiro kugira ngo bidindire gushikaho bigeze ubu ni ukutamenya kwa leta kumbe na twe tutavuga rumwe na leta ntawe utawikoma ku bandi gusa ukutamenya icyo abarundi benshi bifuza muri iki gihe abarundi benshi bifuza amahoro n'umutekano kuri bose abarundi benshi bifuza agati k'akazi na muntu muri byose na hose abarundi benshi bifuza ubutungane kuri bose abarundi bifuza yuko igihugu cyotera imbere tugakora tukimbura maze tugasarikanya igihugu gitunze amahoro n'umutekano abarundi bifuza ko Burundi bwoba nk'uko rwa gasore yabivuga nk'uko ndade yabivuga bukaba uburundi bw'iteka nize uburundi bw'akagwi k'abantu rero ibi biganiro kugira bibe bimeze uku biva ku kwikunda birenze urugero abantu bari ku butegetsi barikunda birenze urugero abanyapolitiki bamwe bamwe turikunda birenze urugero turakunda inyungu zacu gusa iyo abantu bari mu kibanza cy'ubushikiranganzi cy'ubushinga amateka cy'ubukenguza amateka cyangwa ikindi kibanza cyose kimeze gikomeye akabona umuntu arariye akarunga amahera akayabona akiraza ko ibitaro biri kuri sitasiyo ibitaro yanyuze barigiyiwe cyangwa idorari ryo bari mu banki nkuru y'ibitaro barigiyiwe agashobora gutembera mu muduga akaronka ibitaro ntiyibuka ko abarundi sinzi na kenye ntiyibuka ko abarundi sinzi bashonje ntiyibuka ko abarundi isinzi baguye mu mahanga baguye mu buhungiro abandi banyuze iri ryose ntibabimenya kiyamenye ubushomeri buri mu gihugu ntibabona kugaruka ariko babyibagirika icyo ni cyo cyinshi cy'igihugu abantu bari kandi ubwishime ngo atari igihe ntawe ugiye bishobora cyenda komeye yavuze igisirikare yavuze igipolisi yatitse abacamanza ubwite ngo uraduze umutwe nzoguhonyora hama rero ikindi cya nyuma abantu turakunda kuba imbohe za kahise iyo ndiko ndumviriza ibivugwa ubu karaba ibikorwa ndabona ko abantu benshi basinzikaze na kahise ibyo rero nibyo byatumye abantu batitaba ibiganiro ngo bicare kuko batabona ko igihugu cyatabagaye.
Umutekano
biriho, igihugu kiratunze, kirateye imbere, nta muntu ashonje, abantu barya gatatu ku munsi. Bivugira bityo kubera ko ari byo babayemo, ari byo barimwe. Kaka Burundi igihe yavuga ati nko mu kwezi kwa gatandatu kwa twahejeje, yagira ati mwe n'Abarundi kwa bavuga ko bikukiye, kwa Abarundi bamavuga ko bigenga, bakaba bafite amasezerano y'i Arusha, bakaba bafite ibwiriza shingiro, bakaba bafite n'iyindi migambi ikomakomeye nk'umugambi wo kurwanya ubukene, umugambi wo kurwanya ibiturire, umugambi wo gutwara neza igihugu, bakaba bafite n'ayandi mategeko atari make, bakaba bafite inzego ati we yibaza ati ni byoroshye bazobanira igihugu n'abanyagihugu bajye hamwe baganire ibikene kuganirwa hanyuma bagende bubaka igihugu. Nibyo yiyumviye,
ariko rero
ikunda iyo yiremerewe neza umunyagihugu amererwa nabi,
birumvikana
nibyo byatumye umuhutu atacashika ko muri iki kiringo mugabe yaragerageje nk'uko tuko turavugana yarari dudu yahuye n'abantu batari bake, yaraje ngaha, yaragiye mu za Burayi, agiye Arusha, yaragiye za Kampala, Burundi yari yagerageje ariko byaranze kubera ubutegetsi butamwitabye bakaguma buzana amanani.
Nk'uko mubivuze ibiganiro bitera birandira, mwe kurwanya muvuga muti hariho ukutamenya icyo Abarundi bipfuza, ariko mushinga ntahe Trans Nairaja ku gwego rwa leta bavuga bati haramaze gukogwa ibitari bike. Mushinga ntahe Nairaja mwavuze kubijanye ni na raporo yashikirijwe ya Sunday, murashaka gushikiriza muri aka kanya ibibera hagati mu gihugu, ibiganiro bera hagati mu gihugu, icyo bimaze gushika ko kuri aka kanya.
Murakoze cyane nagira ngo twatumvira ariko muri kubabwira nibutse yuko mugenzanje Leonce igihugu cyundi kitatabagaye, nibuke yuko ni namanye ubugizi umutekano yawe yaraye mu gihugu kumuhundi hari amahoro n'umutekano, ivyitwa zero bitari byo nibaza ko twabisezerera. Ndamushimira ko yavuze ari gushaguke mugaka cyavuga agiza leta gacyagiza n'abagwanya leta, jiwe nibaza ko kuri leta ugushaka kwarahabaye nta kwabaye kandi byakozwe byinshi. Reka ndabacire ku mayanga gatoya gusa ingene ibyasutswe ko hanagira kubwire mu majambo make ibyiyumviro abene gihugu bashikije. Ubwa mbere ngo murakwibutse yuko uwo mugwi wagendeye igihugu cyose hanyuma ugaha ijambo Abarundi bose atanu mwavuyemo baserukira abandi ahantu guhakarara. Ndabona imbere yanje nk'abantu bitavye ku rwego rw'intara gusa uko nabikurikiranye n'amaganikirizo ndayaze, kuko jewe nakurikiranye ibiganiro mu ntara zose z'Uburundi n'ibihugu biragenda hahitaje abantu barenga 180 ku rwego rw'intara. Muri raporo bafatiye kuri bita eshantiyonaje bafatira ku biharuro muri ya raporo yabo n'ibyo mu makomine, ariko nabakwibutsa ko hariho abasohokeye abandi banga ari 180 n'abantu bashika 400. Uti none iyo raporo ibyo bintu bashyikwa ni biki? Abarundi bashyize ku bintu bikomeye, abenshi bakunda kwivugira ngo yari nk'inamico ngo bahamagara ngo abantu b'umugambwe oya habanamba ubwiza ngo akarorero. Ubwa mbere ibyiyumviro bashikirije biri mu mice itanu. Umuce wa mbere hariho ibyiyumviro biraba ingo zimwe zimwe ziri ibintu bashingiro, hariho Abarundi benshi icyo gihe mu makobe atandukanye bashyize basaba yuko nk'ibintu ndakubwira abenshi bangu ibiringo si ibiringo gusa n'ibintu byishyuye aya mategeko ibiringo zitari nke zirinzi bashyize bavuga yuko zohinyanyurwa, baravuga n'ibintu by'ibiringo abenshi. Hariho n'abandi bake bavuga bati ibiringo byogumaho asubira kujya mu nido nido, ariko nabyo nyine mubishatse bashobora kubibabwira. Hariho n'ibyumviro rero basaba yuko ibishyuye byohinyanyurwa mu ngingo zimwe zimwe zitajyanye n'ibihe tutakirimo. Icya kabiri hari ibyumviro biraba amabwirizwa mwamwe ari mu gihugu na cyane cyane ibyizwa rigenga imigambwe, ibyizwa rigenga amatora, ibyizwa rigenga amashyirahamwe yigenga bita sosiyete, ibyizwa rigenga amashengero, ibyizwa rigenga ubwenegihugu, hanyuma ibyizwa rigenga kandi ibitabo mpanabyaha mu Burundi, hanyuma ndetse ibyizwa rigenga imenyeshamakuru hamwe n'ibyizwa rigenga inzego z'umutekano kugira ngo ibintu binyangirwe. Umugabo gato w'ibyumviro byabo ni ibyumviro biraba ubutunzi n'iterambere mu gihugu, basize ibintu bitari bike ingene hoba iyindi migambi mishasha itomoye yotuma abandi batera imbere kurusha bimwe rose, ariko navuga kurwanya ubukene n'ibindi bikajyamwo. Uwo ni umugabo gatatu w'ibyumviro. Umugabo wa kane ni ibyumviro byerekeye kwigisha demokarasi no gukunda igihugu kuko byabanze yuko abarundi benshi bisa kuri igihugu cyacu na cyane cyane nimba n'abarundi bo twabonye bagenda mu mahanga bagenda bacoze igihugu cyabo bagenda bagisabira ibihano n'ibindi byinshi ariko ibindi bihugu zorabe naho ibibazo bya politiki mu gihugu nta muntu agenda kwimbira ikinogo igihugu cyamwibarutse ntaho byakabaye urumva rero bakeneye inyigisho kugwaruka n'abandi bose bakuze kugira ngo duhinduke maze duhindure ingendo n'ibyiyumviro bijyanye na gateka kazi na muntu bose yabivuze abantu bavuga bati amateka yanyagwe kandi yubahirizwe ibintu byose bigende neza aha ngo byakubwira muri make imigwi y'ibyiyumviro abenegihugu bagiye bashikiriza
mushinga nahe rero singenda kumana mwebwe ivyashikirijwe muri yo raporo ya CNDI bigamije guhuza abarundi ku gwego rw'igihugu byo mu bivuga kwiki murabishigikiye ko ibiganiro bibi arusha bisa n'ibiriko birarandira muzuhava mwifatanya n'abari mu gihugu n'ibiriko yashikirizwa muri raporo mu bivuga kwiki
igihe cy'abitwe cy'amenye urumva cy'abitwe cy'amenye twamenye yari umuzi yari kubategura ingene abasirikare leta n'umuganga cyangwa DPD bazogenda kuganira bari kwarondira ibyo bazojana mu biganiro urumva rero dufite inkuru itubwira n'ibyo yabo urumva se ko abuze ko ari ko baganira ibyo kudusa n'ibyashingiriro bari ko bigisha abanyagihugu kubavuga uko hari amateka n'amahame bose bisubiramo ariko nagomba ikeneye mubwira ntakire kurekera abanyagihugu abanyagihugu ntibize gutabazwa niba yewe ry'ubashingiro abanyagihugu ntibigeze babazwa ingene abanyagihugu babazwa ukamenya icyo biyumvira yanditse mu ngingo y'indwi y'ibyo byashingiro niyo ashaka niyo muri ari hafi y'iwe ayifate ayisome asanga avuga ko ubwigenge bw'abanyagihugu ingene babushyikiriza babicisha muri referendum ntiraba cyangwa bakabicisha muri nama nshingamateka na ngengamateka ibyo byarabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane nabo barabahakanira ati ibyiri byashingiwe byubatse mu masezerano y'iyo arusha ntibishobora gusubizwamo niyo baca bahandikiriza urabona iyo batugejeje iyo ngingo yewe mu gace ka kandi cyangwa ikavuga ati nta gice na kimwe cy'abanyagihugu mu gitangaza bavuga ati okire pariti dipepe okanwe ndigidine pesa na pibuwe ibogi nta gice rero nabo nta gice na kimwe cy'abanyagihugu cyangwa umuntu wari wari umukuru w'igihugu ashobora gusubira abanyagihugu bidaciye muri izo nzira zibiri zitari zitabuze ibyo rero ariko aravuga byo muri raporo kera nabyo twaje nabyo tuzi muri ibyo bari kubarondera bajya bajya babiganira
reka duhe akanya kino ni kiganiro cy'ijambo abanywanye biradishwe ijya Amerika nabo nyene baterere bagira icyo bavuze kuri kino kiganiro cerekeye umugambi wo guhuza abarundi mushinga nahe nahiraje namunye turabagaruka ko kuri ivyo mushinga nahe Leonce ngenda kumana shikirije bijanye nuko abanyagihugu bashobora kuba badashikiriza ivyumviro vyabo ku buryo bukwiye tuje ku murongo duhere kuri ciza ciza uratwumva kibazo canke ciyumviro
uva neza
gabanya radio yawe kugira amajwi ntatugaruke ko mukanya gato ikibazo cyangwa icyumviro
ndabumva no kuvugana gira mbaze umukamare wose
turakumva ciza bandanya
ko ibiganyo byarayi bihagaze yabyahagaze atabikano byahagaze simuke gukora iki mu minsi imbere iza ati nta kuntu mwo kwitegura amatora yo akurikiye kubona ibi bya Demire Kenze bya bamaze kubishobora ajya bahetse
urakoze ciza reka tujibandanye ku murongo twakire na Hakizimana uratwumva murantunga ni habo mukiza ikibazo cyanyu cyumviye
ego ndabumva mande kuramutsa aho batumire bo nagoma mere gutiyumviro mu bisanzwe umuhuza nibyo bisa n'ibyamunaniye guhuza abarundi rero kuba atashyitse ku ntego yari yihaye muri uku kwezi kwa gatandatu n'ukuri rero ndabibonamo intudenya kudashaka kuko haragera igihe yagoze ku bibazo akadategura imibonano iyo mibonano warindiriga inivamo ikabura ahubwo jye mbere ndabona yuko umenga yoraba agasigura umwaka wose ku mbere wabuyeze baramuhaye amabanga amafaranga yo yarahembwe simbo n'ikintu nyamukuru kabisa yo yarashyikira ayo mahembe rero nk'akabazo ni ukwibariza abo banyakubahwa mwatumiye ni ihenze kumureba baranyishirira hamwe umwe ku giti cyiwe umenga leta yarigeze gutegura integuro yo guhindura ibyiza ashimira muri 2013 umenga na 12 gutyo sirire ntihenze icyo gihe barabuze ijwi rimwe kugira ibyiza ashimira rihinduke icyo gihe mbere ryaburijwemo n'umushingamateka umenga ntihenze muri iprona niba atagiye meti rero siniyibaza nagomba amaze neza mbega ubu ibyo bintu byo kurihindura byo ari byo biri imbere cyane nke twari twifuza yuko nyine hoba ihinduka mu bijyanye n'intwaro cyabure ibijyanye no gutegura amatora cyane cyane kuko biragaragara ikintu cyiza n'injyane mu gihugu haba muri opozisiyo cyawe muri guverinoma ni ukubwira amatora asanzwe ategurwa mu gihugu ubundi bwobwo yaba umugwi wigenga sere n'ukuri wakora wajyaho wisunze abantu bose donke no kuvuga opozisiyo na guverinoma bakaba bahurije ku bantu bajya mu uwo mugwi umushikiranganji ajwe rw'imigambwe agaha uburenganzira abajya ku rubuga bagakora bisanzuwe ibyo bintu bibiri n'uko bihamwe babikemura ndabona injyana mu Burundi z'amatora je atakindi kintu cyitwazo cyugaruka kumbure baraza kugira icyo bayivuzeho murakoze
murakoze cyane kaduhere ku kibazo cya ciza yari yabajije umushinga nta Helonse Nyendakumana cerekeye icyo mugiye gukora ubuko yarusha asana hata abaye amasezerano nk'uko vya vyategekanijwe arongera nabazana icerekeye amatora yimirije murayita muzoyitaba mu 2020 muriko murayitegurira
ugandere na gonda n'ishyo muzabiriwe wanje ko ibiganiro byahagaze irafite ingorane ibiganiro hamari ingorane kigo bwa mbere abahandi tuganira twaganiriye kenshi kandi twarugira kuza turatora umuti nuko gusa umuti wagora gushyira mu ngiro n'ubu rero ibiganiro bizobandanya nta mvuza yigeze avuga ko yahagaze na leta urumva nabumvirije niyo mushyanga bw'inzara wakati mu gihugu naramwumvirije bavuze ati ahubwo yoraba hageze kujya barishyire mu bindi urumva ko basabwa ko ibiganiro byahagaze nemeza ibiganiro ibiganiro byahagaze mu Burundi ubuhagaritse amasezerano y'Arusha ubuhagaritse ibyinjiza shingiro kuko uko byubatse bitegerezwa kwama turiko turaganira mu gihe cyose Burundi buzoba buriho mu gihe cyose abarundi bazoba bariho nta yindi nzira twatora atari kwama turiko turaganira iyindi nzira niyo kujyana twebwe nka nyakwicane ngo twatoye ubutse icyo rero akavuga ati nta biganiro bikibaho mu Burundi nta biganiro bindi bakiganira ubuhumba hagira tuyibura ingwano kuri ibyo bakiri kumwe ajye byifashe rero ibiganiro biracabandanya ibyahagaze mu gihe tugiye gukora iki tugiye kurangaya dusaba kugira ngo ibyo biganiro bikomeze birangire abarundi tuje mu bindi gukora ibindi byo guteza imbere igihugu byo kubaka igihugu cy'iteka byo gusubiza hamwe tubane neza mu budasa bwacu ntanwane nyagukanira gukira nyabonyane n'ikimeno uburundi butubere umubyeyi udukingire twese natwe tubugwanire tubukingi nagi urabona ababyitirira abandi abandi bakabukamera ntabwa rero ibiganiro birahagara gacanye icyo ni ikibazo cy'amatora uko ibintu byifashe ubu bishobora gutegura amatora kuko udafite ingoro nta jambo ugira udafite gerenade nta jambo ugira
none bisigura ko bitegerezwa mushinga na Helonse Nyendakumana uvuze uti ya grenade mushinga nta none mushinga na Helonse Nyendakumana mushinga na Helonse Nyendakumana muravuze ikintu gihambaye cerekeye ukugira ibigwanisho mushinga na Helonse Nyendakumana ntabakiriyemo muravuze ikintu cerekeye ukugira ibigwanisho mbere yo kuja mu matora na ntavyumvise neza Alo, mushinga na yange ndakumana.
Ndagambugira nya matora, ni jambo uragenda kitinzi migambi. Ugishikiriza yo hari umuntu adashobora gushya kwiza na soka tayende yagire gi.
Ni kuvuga ko mutazokwitaba amatora.
Turari ndivyo kuza mu nzira kapa mu nzira kubuje twokwitegurira ayo matora neza kuko nta yindi nzira ibaho mu Burundi yo gushikira ubutegetsi gutwara neza no kuvuga ko atari amatora.
Ego, murakoze cyane. Reka duha kanya n'umushinga ntahe Lance, umushinga ntahe Terence Ntahiraja kubibazo babajije hari umukiza yabajije kubijanye ni ingingo zo guhindura ibwirizwa shingiro mu mushikiriza ibyo bavyashikirijwe mu biganiro bihuza abarundi ku gwego rw'igihugu bijanye nibwirizwa shingiro canke kuri hindura.
Kwaza icyo kibazo nagomba ubwa mbere kwibutsa ariko baratwumviriza yuko ijambo ryose yavuze ngo twikwishye abanyagihugu aho nareke kubagaya kuko abanyagihugu nibo bene ijambo muri demokarasi ingora dufite abanya politiki bubu bagomba kuvuga ijambo abanyagihugu baritware mu banyamahanga anyagihugu bagira ijambo kugira bapfundike ibintu by'amagabura nyama iyarusha bace baza gutwara abanyagihugu ku gikenye ivyo ntibigikunda kuko amatsi ya kera ntagiho mu rutaro abanyagihugu nibo bafite ijambo hanyuma rero kubyereka igihe cyangwa ngo ntishobora guhinduka nareke guhera ariko batwumviriza ugura ibibashingiro by'u Burundi uhere ku bibiri yagiye amajana 273 ugeze ku ya 300 riratomora neza ririyuguruye ingene rishobora guhinduka umwanya wawe wose ingingo y'amajana 173 ivuga yuko umuntu ukuriye igihugu afite uburenganzira bwo kubaza leta yiwe kugira ngo ishobore guhinyanyirwa cyangwa naho inama ishobora guhinduza amateka zirashobora gufata ingingo kuri bine bya bitanu zikasaba yuko bihinduka iyo ingingo ya mbere hanyuma ikindi hanyuma ikindi nacyo ni uko ingingo ya mbere y'abagabo gusa n'icyenda iratomora gusa yuko ihinyanyirwa ryose ryoba yuko itokora kubibazo bimwe bijyanye no kunywandisha abarundi abantu umutekano nk'uno guhakarira ibintu by'ibibashingiro byingere basezeranye amasezerano y'Arusha byingizwe mu by'ibibashingiro nta kongwa ko ingere bagabe ubutegetsi inzego z'umutekano n'abandi nareka guhinda bene gihugu kuko yavuze ati bihinyanyurwa nagenda mwibutse yuko ku bantu bayifatira ibiganiro ngaha no guhakarira abantu barenga ibihumbi ndwi basa kuri ibyo bita kuruta kubasarukiye abandi abashika abarenga ibihumbi ndwi bashoboye gusaba yuko ryoha inyanyurwa hanyuma abarenga gato ibihumbi bibiri nabo bakavuga bati gihugu umuko batelefoni habe ibiringo bamwe bavuga ibiringo by'imyaka ine abandi bavuga ibiringo by'imyaka cumi abandi by'imyaka ndwi biri mu gitabo cyateguwe ni raporo aha rero ukaba uzi ko muri demokarasi ni kuvuga yuko icyo abene gihugu benshi basabye nicyo gitegerezwa kubahirizwa ndagomba kandi ndabibutse yuko mu ntumbero yuko izo ngingo zakubwiye zo mu by'ibashingiro ry'u Burundi zamaze kubahirizwa n'icyubahiro mukuru w'igihugu yari amaze gusaba leta y'u Burundi yashyikirizaho ihagaze hanyuma harabaye integuro y'itegeko rishyiraho umugwi unyanya by'ibashingiro uwo mugwi uri kurakora ariko utegereza kwisunga ibyavuye mu biganiro bihuza abarundi wubahirije na yabigo y'amajana 199 abwira y'ibashingiro ukangira kubahiriza n'ibyubwiro erega n'uwo mugwi seredeyi ntukore mu gihugu gusa nagira nabwira yuko wagiye mu gihugu cya Suwede hariya muri Oslo waragiye muri Norvege waragiye muri Danimarike urahura n'abarundi ubu wazana ibyiyumviro bitari igiki abantu benshi biyumvira ngo wakoreye mu gihugu hagati gusa rero intambuko imeze neza umugwi uri kurakora hanyuma ingene bigenda bashikiriza ibyoha inyanyurwa ingene bigenda ibyami bibiri bishobora guca mu nama nshingamateka cyane abarundi bonyine ubu rero nagana kumwesha yuko n'abanyapolitiki imigambi ishema 2018 yakora ngaha mu Burundi mugana benshi yuko yasabye yuko ibi bintu bamaze kwegeranya iyo nteguro yohabwa bene gihugu akaba yobagira ijambo muri bya bindi bita referendum nk'uko byagenze mu 2025 aho kwegerekerezo rya 2018 iruhuhuma 2025 ari habene gihugu batera igikorwa kuri iryo bwirwashingiro mpije kubabwira ingo za ngingo babyemereje basinyana ingene bifuza guhinduka none uwo muntu agomba kurengera ibirwashingiro byaciye igenezo icyo gihe bigatekwa n'umukuru w'umukuru w'igihugu igihe bya 2018 ntwarante umwaka w'2025 bikaba birimo ngo bitegeza kugenda tusubira kugomba kuvuguruza abanyagihugu gute nibaza yuko ariko twe rero butahura bakamenya ingene bimeze biyatomoye ibibazo se birimo ngo bisa kugenda nibyo biriko biyubahirizwa ntihagira abahenda barundi rero abarundi baraciye ubwenge kandi naganabire yuko ibyo basabye bitegeza kubahirizwa n'abandi bose ntibishobora kwemera ko akagwi k'abantu bagenda bakicara hanze nk'uko babigize hanyuma ugaca usanga bagomba gutegeka abanyagihugu kubatandika ijambo ku buvuga bagaya abanyagihugu muri kubatwumvira nagandabwiye yuko ijambo ari iryabo rizokwamara iryabo mbere ibyo biganiro basabye yuko nibyekera ari bonyine bashobora gufata ingingo ya nyuma bakabyemereza ni ukuvuga izo minyanyo ziriko ziraba zizoja mu ngingo yabo nyine baziyemereje
nta mazuko dafata n'ijambo hanyuma bigende neza
kuri cyanyene mushikirije
ari ko ravuga ngo nta matora aba mu 2005 mbere yuko abaye avuga ngo nta matora azoba wenyene bagenda mu cyo biki kibiri baraje mu barabara ibyabaye mwarabibonye amatora yarabaye baravuga ngo nta kizoja aho leta yajaho nagomba nkibure yaba honorable hose ngira ko mana bari batwumviriza yuko imbugo bene izo aho ngo kwitagashi bakaje hamwe nabandi tukitegura amatora y'2020 kuko abarundi aho twagejejwe n'ibintu byerekeye intwaro z'agahoto ntituzigira twemera na gatoya ubutegetsi bwose bwiza budaciye mu matora
ego mushine ntahe ntahiraja
ubwo bwihari zirengana ikingo cy'2020 hanyuma kagira ariko mu bihugu
ego kuri izo ngingo nyene mushikirije mushinga nahe ntahiraja nko mundwi iheze kubijyanye n'izo ngingo niyo migambwe yashikirije mundwi iheze imigambwe ishika kuri 27 yarahuye barashikiriza ingingo zishika kuri 20 mu byo bipfuza ko bikogwa mu gutorera imiti amatati y'u Burundi barashikirije yuko ibiganiro byose zegwa bikavya rusha bikaza mu Burundi baravuga ingingo zitandukanye aho nawe ugira ko ubutegetsi kumbure buri ko burayitamika canke buri ko burayiremera ngo bashikirize ivyo ubutegetsi bwifuza bamwe bariyumvira ko kubera bakorera mu gihugu bashobora kuba badafite ubwigenge canke batamikwa na leta mubivuga ko iki
nareho ariko arakubwira ariko aravuga ibujumbura ari mu gihugu gato yaratunganiwe yiberengaho ntango yanafise mu migambi ikorera mu gihugu niwe ngira ngo atari yitavye ngira ngo be n'umugambo witwa parena niwe batari bitavye bonyene iyi ni migambi yose ikorera ngo yaritavye nagomba niwe twari kuratwumva yuko ubu dusigaranye imigambi 38 yari 39 umugambwe wese warahagaritse kubera amakosa y'abamirabunwa wakoze 38 muri iyo 38 hariho 6 tugishaka guhanagurwa ko kuva mu 2005 itakibaho itasubiye gukora hacyo hasigara nk'imigambwe nka 30 kuri iyo 38 yashize kukumo yasinyiye ibyo byumviro hanyuma umwe wese aba kuri wayo yitwa Eroja muri Kanzania niho yarari bonye ngiye yarabonye yuko ibyo byose byagiye muri kishegeranyo byavuye mu ngingo bonyene abanyapolitiki batandukanye bivugiye muri byabona kandi mwarabise no kuri radio kandi turabashimira byaravuzwe aha rero nibaza ko byabereye ku mugaragaro nta muntu n'umwe yoheza kuvuga ngo yarabeshewe ahubwo ariko baratera intambwe kuko bavuga bati dutegereza kuja hamwe dutegura amatora kuko atayini nzira ishiraho inzego z'igihugu idemeshe matora ya demokrasi kuko ibinyuranye n'ibyo bisigura ingwano bisigura akajagari
murakoze cyane mukanya turamenyesheje uko ibiro by'umuhuza amatati y'abarundi Benjamin Mukapa bishikirije itangazo ku biganiro bihuza abarundi turakuye mugenzi wacu Pierre Claver ari yarusha Pierre Claver niyo nkuru turi kumwe ku telefone turamuronse atubwire ivyo iryo tangazo rishikirije Pierre Claver turi kumwe
ego cyane mirewe yana
ego Claver ubu tubwire muri make iryo tangazo yavuye mu biro vya Benjamin Mukapa cyo bishikiriza
ibiro by'umuhuza w'abarundi uri Benjamin Mukapa byatangaje yuko byifuza gutegura ibiganiro nyezina bihuza impande zose muri kuno kwezi kw'indwi kutarahera ariko n'ivyo biro byavuze ko bidashobora kubwira abamenyesha makuru amatarike ayo matarike atarabwirwa abegwa n'amatati niho rero umwunganizi akaba mbere n'umuvugizi w'umuhuza umushinga nahe Makocha Tembele yatubwiye kuri ku murongo wa telefone yuko bakiriko barategura itarike nyezina ariko ko bifuza ko kuno kwezi kudahera badahuje impande zose zegwa n'amatati y'iri mu Burundi
izo mpande zose ni izihe neza na neza barazisigura barazivuga abagiye guhura ngo bagire ibyo biganiro nyirizina
izo mpande zose nta zido makuru toki ariko nkuko ibiro by'umuhuza byama byabivuze bivuga leta n'abatavuga rumwe nayo muri rusange
ibyo biro none byashikirije impamvu atamasezerano yapfundiswe nkuko bari babitangaje ko yoba mu kwezi kwa gatandatu bavuze impamvu byabaye kugira ngo abantu bareke bo kwizera nuko isango rikurikira naryo nyine rizogira ico rivuyemo
ku murongo wa telefone turiko turavugana n'uwo mwunganizi w'umuhuza yitwa Makocha Tembele yatubwiye ati iyo yari integuro bari bihaye nk'urupapuro rw'inzira bwo gukorera ko yabegwa n'amatati bose ngo bemera kwicarana bakaganira atariko rero murumva namwe yuko ingorane zitavuye ku biro by'umuhuza Makocha Tembele yavuze ati iyo abegwa n'ibibazo bose ubwabo bicarana bakagira ico bashitse ko ati isango y'umukwezi kwa gatandatu yari kuba kubahirizwa atariko rero yabegwa n'ibibazo ubwabo baticaranye ngo muhuza abafashe gutora umuti aturumva ntakundi yavuze ati nico gituma rero mubona kwezi kwa gatandatu kwarangiye atamasezerano abonetse ati harabayemo ukudashaka ku mpande zimwe n'izindi yanavuze ko hari gihe ngo igihe haje haratunganywa imibonano itandukanye hari wasanga uruhande rwa leta rwasibye canke naho uruhande rwa rw'umugamuri ku butegetsi rukaza ariko rukanka ko abatavuga rumwe na leta baza ati harabaye mutugorane tutari duke yanavuze kandi ko rero muri kino gihe nubwo iyo sango itubahirijwe kwezi kwa gatandatu atumuhuza amatati y'abarundi arabandanya akazi yahawe n'akarere ka Afrika buseruko.
Turagushimiye cyane gose Pierre Claver Nyonkuru ngaho yarusha abandanye ukurikiranira hafi amatangazo ava mu biro vya President Benjamin Mkapa. Murakoze cyane.
Murakoze namwe.
Tugaruke rero ku batumire bacu n'abanywanyi biradishwe rya Amerika hano mu kiganiro muri isanga. Duhereye kuri mushinga nahe Lonce Ngendakumana ku tangazo rihejeje gushikirizwa n'ibiro vya Mkapa vya Mkapa mubivuze kwiki hanyuma mwongere mutubwire cyane cyane mu kwezi kwa gatandatu guheze mwari mwifuje ko ibiganiro byorangira havuye mwiki mushinga nahe Leon
bitangazo risoho tribune mu biro by'umuhuza kuko nje guhumuriza abarundi batari bake bari mu ngorane bidasanzwe kuko iyo bumvise ko ibiganiro bigiye guhagarara benshi bacika ikibuto kuko ibiganiro bihagaze hakurikira iby'ingwano nta bindi bikuru bagabire ubeshya abandi rero dukwiye turakengeze turabishimye kuko twumva ko ibiganiro bigiye kubyibandanya kandi nkurikije icyegeranyo aheruka gushyikiriza abakuru b'ibihugu byo muri aka karere bamutumye biraboneka neza ko icyo cyegeranyo yashyikirije kirimo ibyotuma ibyo biganiro byihuta kuko bimwe bimwe yandimye ku biso rero twebwe icyo twari twifuje ko twari gusoza ibyo biganiro bishyitse ko ni uko abarundi twari gusubira kwemeranya neza ko amasezerano y'iyarusha n'iby'ubwashingiro yakomoka ko ariwo mushinge wo kubaka uburundi bw'iteka uburundi bwiyubashe uburundi bufite ijambo uburundi bufite ijambo n'izinja mu makungu tugasubira tukumvikana neza ingene ibi bibazo byaturutse ku kugomba gusenyura amategeko y'ibasha n'izindi byashinze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane na cumi na gatanu byoterega umuti ibyo nabyo ni ubwicanyi ibi nabyo ni uhagarariye n'igihugu abantu bakanyurizwa abantu bakaguma bangara umuhanda hari abantu barenga ibihumbi amajana atanu naho niko kuvuga ngo ngo n'abantu mirongo itatu abantu bakaguma biyobana iby'amoko ariko biragaruka twashaka yuko ibyo byose bihagarara ukavayo twumvikane ko tuje kubana abarundi twese mu budasa bwacu twiteza kandi nk'uko igisirikare igipolisi n'iperereza tuvayo twumvikane ko bibandanya byubakwa kisunze ibyo twatwumvise mu masezerano y'i Arusha ntitubisubire kumva yuko ari agomba kwitirira igisirikare nk'uko byabaye mu ntwaro zayo ntitubisubire kumva ko ari agomba kucyitirira ubwoko ntitubisubire kumva ko abantu bonyine bakitirira indara ntitubisubire kumva abantu bagerageza ibyaruka babijyana mu ntambara bari ibirwanisho nguko nguko ubutasha abajejwe umutekano gukingira igihugu nakumenga abasirikare n'abapolisi barananiye
urakoze kandi nk'uko twumva dutumvise reka duha akanya mushinga nahe ntahiraja ego
usubire bagatezura tukarebwa amafaranga y'amadevize amafaranga y'amadevize ntarebwe gusa n'abari muri leta ntarebwe gusa n'abashinga amateka arebwe n'abarundi bose na cyane cyane abaguhiza atunga bashobore kujya kurangura
Mego murakoze cyane mushinga na Leonce ibibazo ni byinshi cyane ntitwobironkira umwanya ngo tubidondore byose ngo tubishikirize ibibazo ni byinshi cyane nivyo birumvikana ariko akanya si kenshi cyane bose mu kiganiro muri sanga nico gituma twogerageza kuhana akanya n'abanywanyi nabo nyene bagashikiza ibyumviro ariko mbere yaho reka mpa akanya mushinga na Terence ntahiraje nabo nyene yashikirize ijambo kubijanye n'itangazo rishikirijwe n'ibiro by'umuhuza mushinga nawe Terence
iryo tangazo ko ari bwamenye hano mu gihugu cy'u Burundi ariko rero icyo tubivuga twebwe nuko icyo twagomba kwibutsa umuhuza n'ubu yibuke yuko hariho inyonga yemegwa ko ku biganiro byose bigigwa twebwe tumusaba yuko mbere nk'ibyo biganiro yahamagaye byaba byiza ashyira bitahukana i Bujumbura kugira ngo bose babigenwe ikintu cya mbere dusaba kwebwe nuko atawo kumirwa numwe kiretse ba abandi za ngo zirizaone amajana 2078 2079 bagonga kitagaza ubutegetsi 34 batarimo abasigaye bose ni ngombwa kugenje kuganira akabavuga basoye gutuma kwiganiro aho barobora ubugabo umwe cyangwa ibiri ugasanga ariko baracamo ibice ivyo bizohava bigorana navyo nyene iyo migambwe yose niba ashoboye kwirihira amafaranga ikagenda iyarusha hanyuma abasirikare amashyirahamwe yigenga bakagenda abasirikare amashyirahamwe bakagenda bari byiza nico rimwe tuvuga tuti mu gusoza ivyo biganiro bikomera hanze biza kunganira ibiganiro nyamukuru byo kurandira mu Burundi nuko bitahukana akabigirira mu Burundi ayo gihe gashasoza ibikorwa byo gihe hanyuma ishaka no kuvuga kandi imbere yuko umunyaka ijambo ibi bariko arabesha ngo abarundi barenga 5000 ngo bariko barahunga sivyo na gatoya hahunze abarundi barenga 2050 gatoya hamaze gutahuka 1056 ivyo biharo bateranya nabahunze kera bahenda bwo namakungu nabantu baguma babesha berekana ko atamutekano hari kandi nawe yarayemeye ko Burundi hari umutekano iyo raporo yumva ariko ravuga eshija kuri bihugu najyana amenshi yuko twagomba gushimira umuhuza mukuru ariwe Museveni ijambo yashikirije ujya munsi burya birimo harimo ibintu bureka yuko ari amajambo yashikirije n'abantu bagomba guhunganya umutekano aho muri iyo raporo umuhuza yavuga yuko ngo hariho ibintu bisagwanira mu Burundi ije ntari hari n'ibyo tubona iyo bise tumwe mu tekano mbere nabagombye gukora ibyo bintu murazi yuko zani ngo zibakumira aho muri iyo raporo agomba kwivanga n'igitwe n'ibyibashingiro iryo najyo kwisi yose guhira ibyibashingiro ni byose n'ubwigenge bw'igihugu nta munyamahanga ashobora gutesha ngo yinjire kuza guteka ngene bari byibashingiro naho muri Amerika bibiyeho uhari cyangwa handi ntabwo byakabaye gikoroni cyararenganye hanyuma bwa gatatu akemeza yuko mu Burundi ingwara zatanguye mu 2015 yo ibibandiwe ikandati na rimwe na gatanu na kabiri na munani cyangwa na gatatu byararaga amarongo ariho ushobora yarabizi guhorongo n'amashini n'amateka ibyashe tabaga n'abanye n'icyubahiro muri kiyo ndadaye n'ibindi byinshi aho bivuga ko bamuhenze cyane kumbura ngira na bahinga biwe bamushyiramo ibintu bitari byo bakora na ya migi yagombye gutembagaza ubutegetsi mu Burundi aho iyo raporo kandi bemeza yuko leta y'u Burundi yishyiraho na gatanu akazi na muntu mwarabonye ko na ya maraporo y'ibinyoma baraye bakoze niba nk'uko umutekano yabonye yahayashe kwa yamaze kubona ko ari ibintu abanyaburaya bategura by'amanyanga kuko ibyo bashaka gukoza u Burundi byabananiye ubukandi bitabidashoboka aho batumiye raporo bakemeza yuko leta y'u Burundi ngiyo yacamo ibice abahungu ahubwo abo bantu batumiraga ubutegetsi kuwa 13 rusama 2015 niyo babereje gucamo imigi inzego z'umutekano ngo zicanemo ariko Imana igakinga kandi tugashima inzego z'umutekano zafatanye mu nda uwo moko yose mu Burundi ubu bari ku rugamba kandi gukunda kubona umutekano bakabyerekana ubwo butwari atari mu Burundi gusa mbere no mu mahanga
turaza kugaruka kuri icyo kibazo turagaruka mu kanya mushinga nahe ntahiraje turagaruka mu kanya ku ruhara
aho yavuze yuko leta yihagarika ikiganiro leta igeze ku ntambwe abarundi bose bavuga bati ntibambewe umuhuza naze yunganze icyo twashikirije birangire eka ngeze aho basi n'ibindi
yego turaza kugaruka kuri urwo ruhara rw'amakungu ruhara rw'ibi
rero kwari kuvuga yuko
yego mushinga nahe nahiraje umuduha kanya gatonya turaza kugaruka kuri icyo kibazo cy'uruhara rw'amakungu n'ibihugu bitandukanye amaraporo agenda arasohoka ni nakanya kadukundira ku ruhara rw'amakungu mu biganiro mu bibazo byega u Burundi ariko duha kanya abanywanyi kandi duhere kuri Frederic tubandanyize kuri Frederic uratwumva
ndabumva
kibazo cyangwa icyumvira amasegonda make
kibazo n'ese ni kibazo kimwe cyo kubaza ati none ko leta igumidadi kati ishaka yuko abo bantu abo biganira baza mu Burundi by'ukuri umuntu arashobora arashobora kuganira n'uwo bumvikana hama uko gucererwa kurangiza ibi biganiro ntibabona yuko ari uko baguma bakumirana bavuga ati na Kanada nawe ntaze kandi na bamaze gukumirana akomeza kuvuga ati we wingo nawe ureke nticyumvikana neza ko atamutse gushaka hama abantu nabo bavuga ngo mu Burundi hameze nabi ubundi ntibareke kwitwaza iyindi mu Burundi hameze neza umuntu arashobora kugenda amasaha yose akava mu ntara akajya mu yindi nta kuvurefe ni hari kuvurefe barashinga mu Burundi ko bazakubesha reka data gusa ahubwo ntibareke gutanga amarimite ngo naka ndamukeneye ubundi nawe sindamukeneye kumbe nawe bavuze ati wese ndagukeneye agaca atangura kuduza ibibyinza ati mu Burundi biracika kubera amirukanye n'uyo cyavuga ngo mu Burundi biracika haba namba murakoze mugire ibihe byiza.
Murakoze cyane. Reka duhakanye mushinga ntahe Leonce agira icyo avuze mu byo mushikirije. Mushinga ntahe Leonce Frederic aravuze ikibazo cerekeye abakwiye kuja mu biganiro kuri mwe nkuko babitangaje mu kapara tangaje ko mu kwezi kwindwi hazoba ibiganiro nyirizina. Kuri mwe nibande bukwiye kuja bakicarana bakaganira ku kibazo cy'u Burundi.
Karanga izwara ya demokrasi ahantu bemera izwara ya demokrasi haba leta hakaba n'abakavuga rumwe na leta ariko ngaha mu Burundi hari abantu bari kuvuga ngo turi kumwe na leta ntituwe n'abakavuga rumwe na leta niwe sezicyo ngo turi hagati kandi bakifuranya migambo abo bantu bakifuranya migambo abajyanira rero ubuntu ni abatase ku bijyanye n'amasezerano y'asa n'ibyiza shingiro byahonyanze igasenyegwa mu mwaka w'ibiri na cumi na kane igaca bikwega ubuhagarara kumwe abantu nabo barahazi leta irafite abo bari kumwe icyo bita ukujyaaaa na leta barafite abo bari kumwe niyo migiriri reseda kuganira ariko bijyanye n'ibibazo byose by'igihugu itegeko kuganira ingene amasezerano y'asa n'ibyiza shingiro yesu akagira ijambo ibone amatora mu Burundi niri yazoba yotegerwa neza abarundi twese tukayitaba mu mahoro n'umutekano ata muntu ariko ararasa ata muntu ariko aratera grenade ata muntu ariko arahunga ata muntu ariko aratunga abaza boganira rero nabo niibiri gusaba abarundi bose ariko aba ngo uhamagara abarundi bose babase abarundi bose yubajana yarusha bajyanye gukora yiki
kuri mwebwe mushinga na Leonce kuri mwebwe
n'abaze mu nzira hama rero tuce tuza twicare mu Burundi twese tubandanye ibiganiro kinge nitunga kacaje guciteka davuga
ego mushinga na Leonce leta y'u Burundi iravuga ko itazo kwicarana n'abafasha intwaro n'abashatse guhirika ubutegetsi ibi biganiro vyarusha n'ivyabandanya kurandira abanyagihugu barakeneye iterambere barakeneye kwa kutama mu biganiro nk'ivyabarabona abayahudi bitigera birangira none kuri mwebwe muserukira batavuga rumwe na leta mubona hoko gwiki ni biganiro yarusha bibandanye kurandira muri make
ireka ibyo biganiro byarusha muri sansi byategerezwa kumara umwanya munini iyaba aba bari ku butegetsi nk'aba amasezerano y'asanzwe y'ibyashingiro ibiko ngavugizwa hariya byose birimwo twagiye kugera tukaganira indene uruhagarara abo bavuga ngo bafashe ibiganisho bavuga ngo bagize isenyera n'inzego ikavuga babagiriza bakaza ati twe turafite ibyemeza turabagiriza ibirundi abandi bo bakavuga ibyabo hama umuhuza akajya hagati nayo ubwo umuvuga uti abandi tuzovugana mugabo igihe guma kibutse akagarara akaguma ariko bayicana akaguma ariko barahunga urabona ibyo abantu barabona itunga ry'igihugu yongera turi munsi ya zero munsi y'ubusa ni ukuvuga ubuzima bw'igihugu bwarahagaze turi munsi ya zero
reka duha akanya na mushinga nahe
itunga ry'igihugu rigasubira kwikenura rero ibiganiro by'iyarusha byo ndibaza ko bizekenuka navuze ko ibiganiro bizoca bikurikira ari ibiganiro byo ngaha mu gihugu ibyo navyo bizoraho gushika uburundi buriho abarundi turiho gica uburundi butarazi mwangana abarundi batarazi mwangana ibiganiro bizokwaba kunyumvira kwatoye ibyo yarusha rero bizoza kubanza gukuraho izingorane nta murundi akeneye kwama ariko ariruka ngo ariko agenda iyarusha abantu rero ntibasubize umutima mu nda ariwe kigize kimurundi ari cyatwese ko kizoza kukirabwo twese tukakibanaho twese tukabona amahoro n'umutekano
urakoze cyane reka duha akanya
ariko baravuga ngo mukapa ngo nahungure ngo ibiganiro
yego mushinga nahe Leonce
ndabamenyereye ndabazi nabo nyine babitiranya kenshi demokrasi n'ibiganiro
reka duha akanya abandi banywanyi biradijwe rya Amerika hama twongere tugaruke ku mushinga tugaruke ku banywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyine tubaka akaryo ko kushikiriza ikindi kibazo akanyaka ariko kararangira ariko namwe mushinga nta Terence turabaha akaryo ko gushikiriza abo ibiganiro vyarusha bigiye kuba muri uko kwezi kwindwe mubona bakwiye kuba mu canke badakwiye kubamwo reka tubanze tubaze Egide Egide kibazo canke cyumviye
kibazo je wafise nkurikiranye mutamare wonfi izi ariko arashikiriza birumvikana neza yuko bigoye kumenya ingene yahinduye imvugo kuva ibiganiro bigitangura gushika uno munsi gitwa ko byategerezwa kuba birangiye nkamaza rera tubarire muri make ikintu cyangwa ibintu nyamukuru gushika ku inotarike cyamaze kuva mu biganiro birongowe n'umuhuza n'ufasha umuhuza mukapa hama numvirije Terence aravuga kubiganiro umuhuza amenyesheje ko bitegereza guhera mu kino gihe mugabo agaca shiri imbere cyane ibiganiro byavuye mu CNDD bikaboneka neza yuko leta yoyo irafise uruhande ihagaze ko ntarengwa byabonetse ku biganiro bigitangura mbega nawe yo tubarira icyo ibiganiro byari bigizwe n'umuhuza byashitse kuko wumvirije ijambo ryavuzwe n'umuhuza mu 7 ugashura abana raporo yatanzwe na mukapa yarabonetse neza yuko menga bashaka bavuze ibihushane mu mvugo no mu nyandiko mbega leta yo ibona izo biganiro birongowe n'umuhuza mukapa byashitse ko iyo twara nk'ibintu bitatu byashitse ko mu gihugu cy'u Burundi hama ku bijyanye n'umuhuza nawo mumvise itangazo ryasohotse birumvikana neza yuko ibiganiro wanashaka naho bashikirije itariki bishobora guherera ko kuri ibiganiro bishobora kudahera nkuko mwanya mubivuga matanze n'uburorero bwo muri Israel ikaboneka neza rero yuko ibiganiro kubihagarika bidakunda hamba bakamenyesha bati mbega ntitwashoboye guhuza leta n'abatavuga rumwe na leta mbega ubu bafite inguvu ziye zo gushobora kubahuza makuno kwezi kwindwi murakoze
cyane tubandanyirize duho ijambo mushinga ntahe Terence ntahiraja aserukira leta
ego
muri iki kiganiro aserukira leta muri iki kiganiro ego nari nshatse gutomora yuko userukira leta muri kino kiganiro
ego urumva rero nkuko mubivuze nagomba kwishura nabajijwe yavuga ati mbega muvuga ibintu binga bitatu leta yashitseko muhuza yashitseko mu 7 yarabishyize bambe mukapa nagenda bibutse ko kugenzeza gicenda kigarama mu 2016 ahije kugendera Burundi wenge yavuze ibintu nyamukuru kuko ubwa mbere abo bavuga yuko ngo bakeneye ibiganiro bavuga ko ibiro shingiro n'abasenye bishya byahonyanzwe nkuko rero sagoma bivuga kuko atemere ubutungane bwo mu Burundi n'ibintu n'ubutungane muri Afrika y'ubuseruko bacyugura ubanza gwarangiye ndabona ikibazo cyo kubyamanda n'ibintu byahegeje ubutungane bwarabisozereye ha muri no muri yasi mugakabigarukako urumva ko abantu by'imyimbumbero byo kunaniza gusa kuko yavuye mu matora kuva mu 2010 yamakomera yagiye gutsindwa agira ikibi cyitwa adese ntawuziyo cahereye ubageze muri senarede ntawuziyo bizohera sahede muri ntariyo gihera amategeko mugabo nagomba kumuhanura yuko ndo nyafatiki yufata umurongo kuko nagizwe nibasifi ijambo hanyuma uti mbega umuhuza mukatashise kuki yakibajije mukanya yavuze cyane yavuze ko bwa mbere no guverinoma y'Uburundi ikintu kuvuga leta ihari ubu imaze kuri aeroport international kiwe namwumviriza ndi mu gucubirigi mu rugendo rw'akazi yavuze ati leta y'Uburundi iregitime no kuvuga mu mategeko yaravuze ati ibyo zavuye ku matoho abamaze kumviriza imigwi yaramaze kumviriza imigwi hafi inshuro gatatu ni kigo yakuyemo kuko kare bavuga ngo ibiringo ngo amategeko yarahonye ngo yashingira avuga ati amategeko yabaye amatora yabaye mu 2015 yifunze amategeko ibyo yaravuze yaravuze ati ibyerekeye by'ibashingiro mu bwigenge bw'igihugu nta muntu abinjirira aratanga akaruhande ahandi bariko barinyanyura ko niba bashobora kuyihindura atawunda binjira wenyine yarabigize ibyo yabishyitseko mu mibonano yari amaze iminsi agira haba hanze no mu gihugu aha twe tuvuga tuti iryo jambo yashyikirije raporo yashyikirije ijambo rikomeye rihumuriza abarundi urumva rero kuva tuvuga tuti yarabishyize kuko yari amaze kumviriza abatari bake hanyuma rero nagomba kwibutsa rero bose ngenda ku mana yuko aravuga ngo ibiganiro ngo bagende hariya ngo abandi ngo kibaze narakubwiye abanyagihugu imigambo yemewe
n'abantu turiko turaja ku musozo w'ikiganiro mushinga nahe
umugambo gisumbi yindi nakumutsa yuko iyi migambo ikora mu gihugu hagati nta bundi iyi mijambo irivugira gupfurikanya y'abantu baho bifata kibanza nagende bakore mu gabo nagenda kubwirenza mezo agahamagara ibyo biganiro ariko aravuga atora kamwe k'abantu hanyuma
Mujenga na rekadua kanya na mushinga na leon singenda kumana na wenye ishure. Ego rekadua kanya mushinga na leon singenda wenye kigani rukikoe kujaku msozo. Mushinga na leon se akajambu kanya mwongira wishura nikibazo cha ijide.
Ndagwe mazuku mada chimile yule kuruki reka kuko uwe mtiki chizo ule mwini mkata kandi ba mwenera akarayati ukuligane ilo akarayiti za kani kujirigane ilo vjokuli mutaligane nga mwenye jambu salalero achabigiri ule kia kuruki aya mkari kwa rabu gani nina abahama gara bante uche mtawala karande kuzana ama naniza njezo kwa rikuwa la shikiriza na vime shikirize ya bandi abahuza huko nungano uwa mtede mga ramye umera mkaka ramye umera bachiraji hagati umutu chumeneka iki bitaha twese abari hanze nasubije bitaha kandi kubaka iki gihugu icyo rero kandi cyo gukunda cy'ishuri ibyo mukata nabi amaze gushika ko je ne bavuga ko kugeza ubu yarashitse ku byoganirizwa
amajambo make
n'umugimo arayashika nabo ganira aravuga n'icyo n'icyo kumakuma n'amasezerano cyane n'ibyashingire ibyo ni mu bihambaye yamaze gushika ko kandi kigiye kubasha tuzindikana aya matati yochaira
ego murakoze cyane gose mushinga na Helen singenda kumana namwe mushinga na Hansen na Iraja turabashimiye cyane gose ko namwitavye kino kiganiro ibazo ni byinshi cyane tugiye kubandanya tuganira kuri kino kibazo c'ibiganiro vyarusha n'ibindi biganiro vyega igihugu cy'u Burundi mu kugerageza gutorera umuti ibibazo mwari muri kumwe na Ryan itanga ishaka ndabashimiye cyane namwe mwese mwaduteza amatwi n'abaterereye ibibazo n'ivyumviro n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma ndabashimiye.